mafanikio.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Guhera ku cya mbere byanye n'ubwigenge mu kwitunganiriza intwaro y'igihugu. Umuco wa kabiri ni ujyanye n'ibyerekeye agateka ka zina muntu.
Uwo ni Alain Guillaume Bunyoni, minisitiri w'umutekano mu Burundi, avuga ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga ry'igihugu. Iyo nkuru n'izindi zirimo amakuru yo hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Edi. Abarwanyi 11 b'umuhari witwaje ibirwanisho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baraciriwe urubanza rwo gufunga ubuzima bwabo bwose ku byaha bagirizwa byo gufata abana ku nguvu n'ubwicanyi. Imihari iharanira agateka ka zina muntu muri icyo gihugu yashimye icyo gihano, ivuga ko ari ingingo ishimishije mu gihugu aho gufata abagore ku nguvu byabaye akamenyero ariko ntibihanywe n'amategeko. Abo bahanishijwe icyo cyaha bavugwa kuba abarwanyi bitirira jeshi la Yesu, mu Kiswahili no kuvuga abarwanyi ba Yesu. N'umuhari urongowe n'umushingamateka Frederic Batumike wo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko. Umushingamateka Batumike murambabarira yaciye akurwa kudahangarwa agashobora nawe kuzorenguswa imbere y'ubutungane. Ubwo bugizi bwa nabi bw'abo barwanyi bwatanguriye mu mihana y'ahitwa Kavumu ku birometero 25 uva ku murwa mukuru Bukavu mu mwaka wa 2013 burabandanya no mu myaka yagiye irakurikira. Abanyagihugu 23 bo mu muryango umwe barishwe kuri wa gatatu mu bitero by'indege byakozwe mu mihana yiziziwe n'umuhari wa leta ya Kisilamu mu ntara ya Deir ez-Zor mu buseruko bwa Siriya. Ishyirahamwe ryishinze kugenzura iyubahirizwa ry'agateka ka muntu muri Siriya rimenyesha ko ibyo bitero byagabwe n'inteko mvamakungu zirongowe na leta z'umwe za Amerika. Umuryango wishwe wari ugizwe n'abavyara, abavukana hamwe n'abana babo bari binyegeje mu nzu aho bari bahunze iyindi mirwano mu mihana y'ibindi bisagara bibanye. Intara ya Deir ez-Zor ahanini igenzurwa na leta ya Kisilamu yirukanye umuhari wa ISIS wari warayifatiye nka yose. Integuro y'itegeko rihakana ingingo ya leta z'umwe za Amerika yemeza ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israeli ririko rirategurwa muri ONU mu ntumbero yo kwereka Amerika ko itamba yirorera mu kanama kajije umutekano ku isi. Leta z'umwe za Amerika igisanzwe gifise icicaro ntayigahezwa muri ako kanama kandi n'isumbambike n'igihugu cya Israeli. Amerika kandi gifise uburenganzira bwo kubuza icyemezo cyose kidashyigikiye kurengana muri ako kanama kandi byarabaye no muri kahise. Ku munsi wa gatanu leta z'umwe za Amerika yisanze yarakumiriwe mu kanama kaboni kajijwe umutekano mu nama yihuta yatumwe ko inyuma y'aho Perezida Trump afatiye ingingo yiyamirijwe n'ibindi bihugu bigize ako kanama. Umwe mu madiplomate ba ONU avuga ko intumbero y'iyo nteguro y'iryo tegeko ari kuremera leta z'umwe za Amerika kugira umugambi w'amahoro yemeye kuva Trump agishikira ubutegetsi iwushire mu ngiro itibagiye no kuraba inyungu z'abanyepalestina. Ku mugabane wa Buraya, ibitaro vyo mu gihugu c'Ubwongereza vyatangaje ko umwana w'umukobwa yavutse umutima wiwe uri hanze y'umubiri yashoboye kurokorwa abazwe incuro zitatu. Ibitaro vyahitwa Glenfield mu gisagara ca Leicester vyatangaje kuri uyu wa gatatu ko uwo mwana yavutse mu mpera z'ukwezi kwa 11 umutima wiwe uri hanze. Ubumuga bwitwa ectopia cordis mu kirimi c'abaganga. Muganga asanzwe ariko aramukurikirana Dr. Nick Moore yavuze ko uwo mwana ariko arakurikiranwa bikomeye kandi ashobora gukira. abana umunani kubana umuliyoni umwe nibo bavukana ubwo bumuga bwa ectopia cordis benshi muri bo barapfa bakivuka abandi bagapfa bamaze iminsi itatu babayeho muri Afrika kandi tugaruke abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa leta wa Boko Haram murambabarira ejo ku munsi wa gatatu baragerageje gutera ikirindiro cy'abasirikare mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria bahunga batakaje abarwanyi batari bake amakuru atangwa n'abavyiboneye avuga ko Boko Haram yatakaje abarwanyi 14 zibiri mu modoka bajemwo nazo zirasamburwa Boko Haram wongereje ibitero ku basirikare ba Nigeria inyuma yaho umukuru yatwara karere ka gisirikare mu ntara y'uburaruko bushira ubuseruko General Ibrahim Atahiru asubirijwe mu ndwi iheze abasirikare bashika kuri batandatu ba Nigeria barishwe mu cyungararo yahitwa Damboa mu mitego ibiri batezwe na Boko Haram mu mpera z'indwi twarangije nk'uko amakuru ava mu nzego z'umutekano muri ico gihugu abivuga tugarutse ku ngingo ya Amerika abategetsi b'ibihugu bigize ahanini bigizwa ahanini n'abayisilamu byarakuraniye ejo ku munsi wa gatatu mu gisagara cha Istanbul muri Turukiya byiyamirije ingingo ya Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump y'ukwemera kw'igisagara cha Yerusalemu ari umurwa mukuru w'igihugu cha Israeli iciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu iyo nama ibaye mu gihe hari uruhagarara mu bihugu byo mu karere ko mu buseruko bwo hagati ejo ku munsi wa gatatu hamwe n'ibinebaguro bibandanya kwiyongera mu rwego rw'amakungu ku ngingo ya Trump kubyerekeye icyo gisagara cha Yerusalemu inama iri kibera mu gisagara cha Istanbul yateguwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu 57 by'abayisilamu
Arakoze Aloyz Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu gihe hasigaye iminsi ibarirwa ku ntoki ngo abaturage bose bafite ubutaka bugomba gusorera babe barangije kwishyura umusoro wa leta. Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwishyuza imisoro n'amahoro kirasaba abaturage bavuga ko badafite ubushobozi kwegera inama njyanama zaho batuye bakazigezaho ibibazo byabo. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kabayikorera mu Rwanda adufitiye inkuru rambuye kuri iki kibazo.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kigaragaza ko kibarura ubutaka burenga miliyoni 1,100,000 bugomba gutangirwa amahoro. Ubu butaka busanga mu mijyi ndetse no mu cyaro. Mu mpera za buri mwaka usanga abaturage benshi bacitse ururondogoro bibaza aho bagomba gukura imisoro yo kwishyura amasambu yabo batuyemo cyangwa amazu babamo. Aba ni bamwe bavuganye n'Ijwi ry'Amerika.
Hari ibintu bibangamira nkatwe rubanda rugufi nk'ikibazo cyo gusorera amasambu, nk'ikibazo cyo gusorera amazu. Ibyo twabibonaga mu bihugu byateye imbere ariko nkatwe byaratubangamiye. Nubwo leta yo ibona ari bwo buryo ariko twebwe abaturage byaratubangamiye.
Kuko urareba ugasanga umuturage ntaho yikora, afite ako kantu niko karimo inzu, ntihari guhinga utuboga, ntihari kugira ite, none haza mu ya misoro ugasanga bibaye ibindi. Ni nayo impamvu usanga abantu benshi niyo misoro batagira batayitanga, agategereza ati nzabo bazazi bahatware.
Hari ikibazo cy'imisoro y'ubutaka ntabwo twakosora, ariko hari abatabishoboye pe tukivuza yuko hazongera gakora ubushishozi noneho abatabishoboye bakoroherezwa.
Komiseri wungirije ushinzwe imisoro yeguriwe inzego z'ibanze Neste Karasira yabwira Ijwi ry'Amerika ko kugeza ubu mu kigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro bateganya kwinjiza amafaranga agera kuri miliyari 10 ziturutse ku misoro y'ubutaka. Aya akazaba yatanzwe mbere y'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12. Uyu muyobozi ariko avuga ko kugeza ubu abangana n'ibihumbi 500 aribo bamaze kwishyura imisoro kandi ko hari icyizere cy'uko abasigaye bazaba barangije kwishyura mu mpera z'umwaka. Komiseri Karasira asaba abaturage bafite ibibazo cyane cyane abagaragaje ubukene ko bakwegera inama njyanama zabo zikabarangiriza ibibazo.
Aho ngaho bafite ubushobozi bukeya bwo kwishyura imisoro, itegeko ribateganyiriza yuko begera inama njyanama ya buri karere ubutaka bwabo barizwamo, hanyuma bakabandikira bakaberekana ko bafite ikibazo inama njyanama ikabisuzuma, hanyuma ikaba yabasonera birakorwa cyane nta kibazo. Iyo umuturage afite ikibazo kijyanye n'imisoro y'inzego z'ibanze, inama njyanama niyo urwego rw'akarere icyo kibazo cyangwa se ibibazo afite bibarirwamo, nibo bafata icyemezo. Na Rwanda Revenue
uwo itazabyemerera ko muzi ko wenda uwasaba wese atari ko azemererwa kandi
tuzamwishyuza, of course tuzamwishyuza kuko n'amajyana n'iduha amabwiriza yo kutugenderaho. Niba basabye ko tazishyura bakamuhakanira, twakora iki? Twamwishyuza.
Kuva imisoro y'inzego z'ibanze yakwegurira ikigo cy'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro, abaturage benshi bagiye bagaragaza ko iki kibazo kitaboroheye. Iyo babuze ubushobozi bwo kwishyura, harababwirwa ko bajya kubisobanurira Rwanda Revenue Authority, abandi bakabwirwa ko bajyana ibibazo byabo ku turere batuyemo. Ibintu abaturage bemeza ko bibasaba gusiragira ariko bikarangira bitabonewe umuti.
Bambariye umusoro w'2,290,000 ubujurire bugatangwa ariko kabona ntacyo ubuyobozi burimo bukora, kandi imisoro niko irimo yiyongera. Kibazo cy'imisoro cyane cyane kiraduhangayikishije kuko revenue buri munsi teramo baje kutwishyuza rwose, ukagira ukereza amaboko ukavuga uti muzaze mutware ibyanyu kuko njye nta misoro nabona.
Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kirabarura ubutaka bwanditse bugera kuri 11,000,000, ariko muri ubwo bwanditse harimo bwabashije kubona ba nyirabwo bugeze kuri 1,800,000, ubundi bugera kuri 3,000,000 zisigaye hari izo usanga abantu batari mu gihugu cyangwa harimo amakimbirane hataraboneka uwabwiyandikaho. Iteka rigena kwishyura amahoro ku bukode bw'ubutaka risobanura ko ubutaka butishyura ari ubwo usanga bwaragenewe ubuhinzi kandi butarengeje hegitari 2, cyane cyane ubwo butaka usanga buri mu cyaro. Hari n'abantu bari mu byiciro cy'ubudehe bagaragaza ko nta bushobozi bafite, abo nabo barasonerwa, ndetse ubutaka buri mu maboko ya Leta nabwo ni busora. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ikinyamakuru The Standard cyandikirwa muri Kenya kuri uyu wa mbere cyasohoye inkuru ivuga ko polisi y'Uganda ifatanyije n'iyo mu gihugu cya Tanzania bataye muri yombi abanyarwanda b'impunzi bagera kuri 40. Icyo kinyamakuru gikomeza kivuga ko abo bantu bari berekeje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukoreshwa imyitozo ya gisirikare n'ishyaka rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ARNC, ihuriro nyarwanda riyobowe na Generali Kayumba Nyamwasa. Kuri mikro ya mugenzi wacu Etienne Karekezi, umuvugizi w'ishyaka ARNC Jean Paul Turayishimiye uri mu mujyi wa Boston hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arasobanura niba abo bantu ari ababo.
Bwana Jean Paul Turayishimiye, abo bantu polisi ya Uganda yafataye muri yombi n'abishyaka ryanyu?
Oya, ntabwo ari abishyaka ryacu, ndetse abavuga ko ari abishyaka ryacu ni guverinoma ya Kigali cyangwa se ibinyamakuru bya guverinoma ya Kigali, ariko ntabwo polisi ya Uganda inavuga ko ari abarwanashyaka bacu. Ivuga ko ibyo bintu bigifite igihe kugira ngo bazamenye umwirondoro wabo.
Ni ukubihakana?
Oya, ntabwo ubu ngubu urumva n'ababafashe, ababafashe ntibavuga ko baza bari bo. Biragoye rero kuvuga ko abo bantu ari abacu, kuko n'ibintu bavuga bajyaga gukora ngo bajyaga mu myitozo, kandi uzi ko nako sinzi kubiza ariko nta myitozo dufite.
Nibyo ibinyamakuru byabitangaje bivuga ko abantu bari bagiye gukora imyitozo mu nkambi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Se mufite inkambi isabwa z'imyitozo?
Ibyo nyine ni ibinyoma bimaze iminsi bivugwa na guverinoma ya Kigali, kuko ikibazo kinatangaje nuko banavugaga hari amazi iminsi bavuga ko Leta ya Uganda idufasha gushaka ngo abantu barwanye ubutegetsi bw'u Rwanda, noneho mu gihe cy'icyumweru kimwe gusa bakavuga bati Leta ya Uganda yafasha abantu bajya kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ukibaza rero niba koko n'ibyo bintu binahari, niyo nkambi rero byo kwirirwa wabishakira muri biriya binyamakuru cyangwa se mu nkuru zandikwa na biriya binyamakuru, biragaragaza ko ari propagande za Leta, ariko ko nabo ubwabo bazi ko ari ukuri ku izo nkambi zidahari.
Mukumva se mwebwe musesenguye cyangwa se dushyize mu gaciro impamvu Leta y'u Rwanda yakwirakwiza amakuru nk'ayo, niba koko muvuga ko nta nkambi mufite aho muri Kongo, mukavuga ko abo bantu bagera kuri 40 atari abanyu, yaba ari ukubera iki?
Urabona kuva aho Leta ya Uganda yatangiye gufata abantu bakoraga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, harimo no gushimuta impunzi z'abanyarwanda zashatse ubuhungiro muri Uganda, habaye ikibazo cy'umwuka utari mwiza hagati y'izo guverinoma zombi. Ibyo rero bituma Leta y'u Rwanda ikomeza gutangira gushaka impamvu kuri Leta ya Uganda, inashaka kuvuga kubitirira ko bafasha imitwe irwanya Leta y'u Rwanda, ariko mu by'ukuri tuzi ko ibyo bintu batigeze babivuga kuva ubwo abitwa ba René Rutagungira bari bamaze gufatwa gutabwa muri yombi bavuga yuko bashinzwe ibyaha birimo gushimuta impunzi z'abanyarwanda mu buryo butemewe n'amategeko ndetse bamwe bakavuga ko hari n'abapfuye bakeka ko baba barabigizemo uruhare. Kuva icyo gihe rero Leta y'u Rwanda yatangiye kujya yisobanura ndetse idashaka kugira ngo ibyo bintu bijye ahagaragara, igatangira kuvuga ko Leta y'u Rwanda ahubwo ngo ikora n'abarwanya ubutegetsi. Ibyo rero nibaza ko ari aho byaturutse, kuko urebe n'igihe byaziye byose byaje ubwo Leta y'u Rwanda yari imaze gutangira gukora umukwabu ku bantu b'intasi z'u Rwanda zakoreraga muri Uganda mu buryo butemewe n'amategeko.
Ariko nanone bwana Turayishimye, umutwe wanyu RNC ihuriro nyarwanda, ku nshuro zitandukanye Leta y'u Rwanda yagiye ushinja ko waba ufite ibikorwa bya gisirikare, ikawushinja ko hari nubwo uza gutwara abantu mu Rwanda ukajya kubatoza bya gisirikare. Hari n'abantu baburanye mu nkiko z'u Rwanda bashinjwa kuba bakorana n'umutwe wanyu wa RNC mu buryo bunyuranye, bivugwa ko baba baragerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Ubusanzwe mu karere k'ibiyaga bigari hariya mu bihugu bitandukanye mwaba muhafite ikigo cya gisirikare mutorezamo abantu banyu mu buryo bunyuranye?
Ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa. Ibyo rero bikaba ari byo dukomeza kwamagana twivuye inyuma biri na ndetse no mu bikubiye mu itangazo nashyizeho umukono, kuko ibi bintu turabizi neza ko buri gihe Leta y'u Rwanda ikunze gushaka ko haba byumvikana ko abarwanya nako abarwanya ubutegetsi bwabo ari abantu bafite imitwe y'intwaro. Ntabwo turi aba mbere baba birezwe. Urabyibuka ko Madame Victoire Ingabire bamuregaga ko afite ngo indake yacukuye mu rugo rwe yararagamo. Ibyo nibyo banareze abandi barwanashyaka ba P5 bari muri Kigali, babireze buri muntu wese wagiye ugerageza kurwanya ubutegetsi. Ntabwo rero bidukanga kumva bakomeza kutugerekaho inkambi za gisirikare. Inkambi za gisirikare ziramutse zihari zaba ari za Kigali, kuko niyo ibimenyereye cyane, yatoje imitwe itagira uko ingana guhera kuri za FDL ubwo bafashaga wahoze ari perezida wa Congo, perezida Laurent Kabila, batoza CNDP yari kuriwe na Laurent Nkunda, batoza M23, batoza RCD. Ntabwo ibyo ari ibintu bishyashya. Ubwo rero noneho iyo badashaka ko hari umuntu wavuga uruhare bafite mu guhungabanya umutekano w'ibihugu baturanye, bahita bavuga ko hari iyindi mitwe ibarwanya, kandi iyo mitwe koko bakayitirira ingabo zidahari. Ariko birazwi neza ko Leta y'u Rwanda ariyo ikora imirimo nk'iyo ngiyo, ndetse ibyo biranazwi. Yari yigeze no kwirukanwa ku mugaragaro muri Congo.
Ndabashimiye Jean Paul Turayishimye, ni umuvugizi w'umutwe wa politiki RNC ihuriro nyarwanda tuvuganye ari mu mujyi wa Boston inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ingengo y'imari Leta y'u Burundi izakoresha umwaka utaha w'ibihumbi 2018 yemejwe ku majwi 100% n'Inteko Ishinga Amategeko. Amafaranga Leta izakoresha muri rusange aziyongeraho 4.6% ugereranyije nayo yakoresheje muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse niwe dukesha iyi nkuru.
Ubwiyongere bw'amafaranga Leta igiye gukoresha mu 2018 bufatanye n'ubwiyongere butekanijwe ku butunzi ugereranyije n'amafaranga ariko arakora muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017. Domisiyo yo ku bwayo yabisigura abashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe.
Ugereranyije n'umwaka w'ibihumbi 2017 uburyo bushobora kuzokwiyongera ku rugero rw'imiliyaridi 71.3%, uburyo bwose buzokwegeranywa, ubutunzi bwacu bushobora kwiyongera ku rugero rw'ibice 99%.
Izo miliyari zirenga 1,220,000,000 Leta itegekanya gukoresha mu 2018 zigabanganije mu bisata bitandukanye. Harimo ategekanijwe gukoreshwa ku ndege rero mukuru w'igihugu, iyo nayo ikaba yongewe 1,500,000, mu gihe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2017 yari yahawe 170,000,000. Iyo ndege ibinwe ya Leta kuva mu 2016. Bamwe bashinga amateka bari mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe babajije ibijyanye n'iyo ndege narijya batarayibona igurutse. umushinga amateka Mareka Pamphile.
Irakoteshejwe cyangwa ikoteshejwe, niba ikoteshejwe muri bije ayo mafaranga yowacya ko idakoteshejwe aya mafaranga yo kuregira entretien no kurepara yobamo dako pa presiona gomba.
Umushinga njukiga ca leta ntiyavuza aho iyo ndege iri, ariko yemeje yuko iriho
ndege iriho kagira ngo nje gahambeshe iriho kangira ngo ati ndege irakoteshejwe. Ndege ni koteshe ndege ndumuhinga watu ndege uyifise iguruka itaguruka twara mahera kore ze inspection niregiriere nuko ntuvango niyagurutse oya izivyo kuyitunga gusa ze inspection tegerezwa kuzikoresha tazikoresheje mu ntumwa ya de class agene bagabo kakubwira kwitazosura no kuguruka. Hariho ama inspection akogwa para raporo y'amasaha yagurutse, hariho inspection zikogwa para raporo y'amasaha ya plusieurs sortes d'inspection. Donc si kibazo mu bege kikugurukira hehe mbege gizene ikibazo nuko indege hari imaze kuhaba naheza igakonsoma.
Amafaranga leta izokoresha mu 2018 hatekanijwe miliyaridi 12 n'igice, mu gihe mu mwaka wa 2017 amafaranga yatekanijwe gukoreshwa harimwo agenewe amatora y'ibihumbi 2020 ayo nayo akaba yarenga imyezi 6. Mu gihe haheze iminsi 2 hagiye itegeko nshikiranganji rigenga inkirani igenga ayo matora, ikigega cya mbere cy'umukuru w'inamashinga amateka agatongwasa yabaye igituma habanza kuja itegeko, kandi havugwa yuko interano iba kugushaka
hamwe musigoro bati ayo mafaranga yo guterera amatora si obligatoire. Mugabo hamaze kuja itegeko mukanavuga yuko imishahara izokatwa arasuse, numva yuko atari kubushake bw'umuntu. None ko abantu mwabarihishije ikori ku mishahara, bitoro byaraduze, amazi muri regide zoraduze, amatara niko kuko, n'ibindi bifungurwa hirya no hino ku masoko urabona yuko byaduze, kandi mishahara nayo yakurikiye ngo iduge. None ko bisanzwe biri prepping aha, irindi tegeko riza ryo gutoza amafaranga ande hose rwa budgetaire, mwumva yuko menga cyo barije kuremera abantu.
Kwico kibazo umushikiranganje ukiga cha leta yasubiye gushikiriza ko interano izotangwa gushaka yabona ko bashyizeho itegeko kugira ngo habe urutonde mu itorokanwa ry'amafaranga y'interano. Ayo mafaranga leta izokoresha mu 2018 ku ruhande rumwe azova makuru n'amatagisi, ayo nayo azokwiyongera gushika kuri 9.6% nkuko tubisoma muri iyo nteguro y'itegeko. Ayandi nayo agategekanywa kuva mu mfashanyo mva makungu. Kuja n'izo mfashanyo mu 2017 hari hatekanijwe imiyayide 336, ubu naho mu ntego y'itegeko igenga amafaranga azokoreshwa mu 2018 ayo mafaranga akaba yiyongereye ko gushika ku miyayidi 372.2%. Hihwejwe amafaranga leta yategekanya gukoresha muri ntego y'itegeko, hakihwezwa kandi n'itegekanya kuronka hashari igihengeri cy'imiyayidi 158. Domisiyo ndiyo kubwayo bajijwe ukugene abona ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi kabushiranganje bigega cha leta mu byo yashikirije arashima intambwe Uburundi bushitseko.
Cyo numva ndi fier nuko abarundi bariko barifatira le destin y'igihugu cyabo mu minwe yabo. Birashoboka yuko tugera ahantu sivuze ngo n'uyu mwaka mwaka aho turano ko byashoboka tugera ahantu tuvuga tuti Uburundi urashobora gufinansa bije yabo mu buryo buvuye muri iki gihugu kuko Burundi ni bukenye.
Intego rigenga amafaranga leta izokoresha mu 2018 yakozwe hisunzwe ugutubika wavubi mbere n'ibisata bimwe bimwe nkora mutima ku gihugu byagabanijwe amafaranga atukavuga nk'icuruni n'ubworozi, ariko rero naho bimwe bigabanywa hari ibindi byongerejwe atukavuga nk'ikiraye imigambi y'umukuru w'igihugu aho amafaranga igenewe yavuye ku miliyaridi n'imiliyoni 200 akaja ku miliyaridi 2 n'imiliyoni 200. Ibujumbura, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi, guverinoma y'icyo gihugu yatangije igikorwa cyo gusobanurira abanyagihugu ibintu bigamijwe muri gahunda yo kuvugurura itegeko nshinga. Kuri uyu wa gatatu, Minisitiri w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni yari mu ntara ya Makamba. Munyamakuru w'Ijwi rya Amerika Chris Munezero yari ahari.
Makamba ibaye intara ya mbere igendewe n'intumwa ya leta y'u Burundi kugira ngo asigure iminyanyuro shasha zibwizwa nshingiro. Iyo nama yamaze amasaha 2 n'igice ikaba yahuje umushikiranganji w'umutekano Alain Guillaume Bunyoni n'abajeje intwaro kuva kuri buramatari gushika ku barongoye imitumba abaserukira amashengero n'amashirahamwe akorera mu ntara ya Makamba. Umushikiranganji Bunyoni yashikirije ingingo nkuru nkuru iminyanyuro zihagazeko.
Guhera ku cya mbere kijyanye n'ubwigenge mu kwitunganiriza intwaro y'igihugu, umuce wa kabiri ni ujyanye n'ibyerekeye agateka nta zina muntu, ningene ibihugu bishobora guhanahana abafungwa ubugira gatatu nibijanye ningendo ya politiki cyangwa intumbero ya politiki ikigira kane nibijanye ningene ubutunzi bw'igihugu butunganijwe ikigira gatanu ningene Burundi bwo kwinjira koko muri uwo muryango wa karere k'ubuseruko icyanyuma ni mu bijyanye n'ingingo mfata kibanza zongera zikarangiza ino nteguro y'ibwirizwa nshingiro
umushikiranganje w'umutekano yongeye arasigura ibikuru bikuru biri muri izo ngingo aho yerekanye mu gisata cy'agateka kazina muntu bimwe muri bishasha byongewemo
zarahindutse ku buryo atangiye ngo nimwe izoza yemera yuko umwenegihugu w'umurundi ashobora kuvanwa mu gihugu cy'u Burundi wagende gucibwa urubanza mu kindi gihugu ibyo bita extradition haba no ku byaha bikomakomeye ibyo aribyo byose harimo n'ibyaha byo mu ntambara harimo n'ibyaha byo guhohotera agateka kazina muntu ibyo byose birahanwa kandi n'ibihano bikomakomeye ugereranije mbere n'ingene babihana mu bindi bihugu
ibishasha saho honyene n'umubira bibigambwe n'abanyepolitiki naho nyene impinyanyuro zariyumviriwe
inacyo gituma muri impinyanyuro abayendepanda abakteri politike barabujijwe guforuma amakoalisyon hanyuma kandi kugira ngo umuntu abe yo kwemeza ko yabaye umuyendepanda ni uko yoba amaze niburiburi imyaka ibiri ata mugambo wa politike yegamiyemo
umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni yongeye arahamagarira abitavyo nama gufasha mu gikorwa cyo gusigurira Abarundi neza guhinyanyura ibwizwa nshingiro ku ntego ya leta y'u Burundi nuko Abarundi batoteba gutora izo mpinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro kugira ngo nibihave bifatana n'ikiringo cyo gutegura amatora ategekanijwe mu mwaka wa 2020 Imakamba Christine Munezero ku bw'icyo rya Amerika
Uko kumaze kubimenyera buri wa kane mu gitondo tubagezaho amakuru ajyanye na siporo n'imikino. Uyu munsi ayo makuru twayateguriwe na mugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Urakoze Edi, amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo yerekeye umupira w'amaguru. Duhere mu karere ka Afrika aho igikombe cya Sekafa cy'uyu mwaka wa 2017 kigeze muri kimwe cya kabiri. Mu nkino za kimwe cya kabiri ziza kuba uno munsi kuwa kane, Kenya iza gukina n'Uburundi. Mu rundi rukino rwo muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cya Sekafa ruza kuba uno munsi kuwa kane nyene, Uganda iza guhura na Zanzibar. Izo nkino uko ari zibiri zimuriwe mu gisagara cya Kisumu. Urukino rwa nyuma hamwe n'urukino rwo mu kibanza cya gatatu zizoba ku munsi wa gatandatu. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC tubandanize ku mupira w'amaguru. Yamara kuvyerekeye igikombe cy'ama ekipe ku rwego rwa division ya mbere aserukira uturere dutandukanye two ku isi avamwo kiriko kibera muri iki gihe mu gisagara cya Abu Dhabi muri Emirat Arab Uni. Muri kimwe cya nyuma cy'icyo gikombe mu rukino rwabaye ejo kwa gatatu, umugwi Real Madrid wo mu gihugu cya Espagne watsinze Al Jazeera wo muri Emirat Arab Uni ibitsindo bibiri kuri kimwe. Ku ruhande rwa Al Jazeera, umukinnyi yinjije igitsindo ni Romarinho ku munota wa 41. Mu gihe ku ruhande rwa Real Madrid abakinnyi binjije ibitsindo ni Ronaldo ku munota wa 53 na Gareth Bale ku munota wa 81. Ni igitsindo cya mbere Gareth Bale yinjije kuva mu kwezi kw'icyenda. Icyo gitsindo nicyo cyahaye intsinzi umugwi Real Madrid. Cristiano Ronaldo niwe mukinnyi amaze kwinjiza ibitsindo byinshi kurusha abandi bakinnyi mu bikombe by'amaclub yo ku rwego rwa division ya mbere aserukira uturere dutandukanye two kwisavamwo n'ibitsindo bitandatu. Akurikirwa na Lionel Messi hamwe na Cesar Delgado bamaze kwinjiza ibitsindo bitanu. Mu rundi rukino rwa kimwe cya nyuma, umugwi Gremio wo mu gihugu cya Brazil watsinze Pachuca wo mu gihugu cya Mexico igitsindo ku busa ku munsi wa kabiri. Mu gice cya nyuma cy'igikombe cy'amaclub yo ku rwego rwa division ya mbere aserukira uturere dutandukanye two kwisavamwo, Real Madrid izohura na Gremio ku munsi wa gatandatu w'indwi. Umugwi Real Madrid umaze gutsindira ico gikombe incuro zibiri mu mwaka w'2014 n'umwaka w'2016. Hamwe Real Madrid yotsinda ku munsi wa gatandatu yobinganije n'umugwi Barcelona umaze gutsinda icyo gikombe incuro zitatu. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari tubafitiye muri iki gitondo.
Shuti, mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro Wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloyz Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.